culture, amakuru kirundi.
Nigihe cy'isaha 12:15 turi gihigenekerezo rya 2024 ntwara ntumwaka 2025. Izi ningingo nkuru zigiza no makuru. Ingurenge yarangiye hatamuyaga nkuba ushika ashinze iminara y'amaradiyo atandukanye ku musozi wa Birime muri komine Bweru mu ntara ya Ruyigi. Ibyo byatumwe nuko hari biti vyatenze vyatwara uyo muyaga nkuba uvuye ku ruzi Kayongozi. Ubuserukizi bw'abarimyi bicaye mu Burundi burasaba ko agahembo kabo koza karashika ku gihe. Ibyo bikanasimangirwa n'umugambwe Hanake usaba ko uburimyi buriko bwokomezwa mu gihugu ndetse buterwa bikanagira intara bisanzwe birimamwo. Hari ikiraro kiriho kirubakwa hano mu Gwizatunga kiri ku ruzi Ntuhangwa gihuza amakati ya Mutanga Noro na Mutanga Sud. Zose ni mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bizigiye kuzoca kuri ico kiraro bagashima ivyo bikogwa. Inkuru y'inkuru tubashikiriza imisi yose ya mbere. Uyu munsi tuza kuvuga ku kino bita kickboxing, urukino rwatanguye mu Burundi mu mwaka uheze ariko ku isi rwaruhamaze imyaka 75. Ano makuru muri kome yashikirizwa na Jota Miratuzi fandanye mpinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari.
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubabwira mu nkingo nkuru y'ikiringo c'indwirenga kirarangiye atamuyaga nkuba ushika ahashinze iminara y'amaradiyo atandukanye ku musozi wa Birime muri komine Bweru intara ya Ruyigi. Ivyo vyatumye n'ibiti 12 vyatwara umuyaga nkuba kuva ku ruzi Kayongozi vyaguye gushika ubu bitarasubirizwa. Ubu rero abanyagihugu baho baridoga bavuga ko bari basanzwe atamuyaga nkuba bafise ahubwo ibikorwa vyabo bigiye kunyukwa. Ino nkuru tuyibaza Pantaleo Ntakarutimana mugenzi wacu akorera mu ntara z'ubuseruko.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu baba mu turere tw'intara za Ruyigi na Cankuzo, indi yose irarangiye atamuyaga nkuba urangwa aharimo intara y'amaradiyo ku musozi wa Birime bitumwe n'ibiti bitwara insinga bigera kuri 12 vyaguye uvuye ku rugomero rw'uruzi Kayongozi utera uja hari iyo minara. Iyo umuyaga nkuba wacitse, abakora kuri iyo minara bahora baca bikora ku bitoro bakatsa imashini yahahora, naho nyene bidoga ko inywa iritiro zigera ku 8 ku isaha muri iyi minsi nta nico gitoro kiharangwa, bigaca bituma amaradiyo yarasamirana muri ako karere atumvikana. Imbere yo kuhazana uwo muyaga nkuba, ishyirahamwe ry'abashinwa rifashanya n'Uburundi ryari ryahazanye ivyuma bikoresha umuyaga nkuba w'izuba ngo bisahirize, ariko birangira bitanye n'umuriro wa nyakanga, ari nacyo gituma gusubiriza ivyo biti bitwara inzo nsinga vyihuta. Hagati aho n'abanyagihugu bo mu mazone ya Mubavu, Kayongozi na Busoro, komine ya Bweru baridoga ko muri iki gihe ivyuma bisudira amasekuru y'umuyaga nkuba n'ibindi bikoresha umuyaga nkuba bitagikora, ibice bituma ababikoresha n'ababikenera bose bakorera mu ruhombo. Nacyo gituma basaba ko ivyo biti byosubirizwa mu maguru mashya. Twagerageje kurondera ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe rijejwe iby'umuyaga nkuba gihugu hagati ABR, ariko ntibarashima kugira icyo bavuze. Mu Ruyigi, Pantaleo Ntakarutimana, Radio Indundi Culture.
Tukiri mu buseruko mu ntara ya Ruyigi nyene, abanyagihugu barashima itangwa ry'urucanco rw'indwara ya malaria ruherutse gutangozwa mu Burundi. Basaba ariko ko n'imisegetera bavuga ko itanguye gusaza nayo yotangwa. Ido ni dokuri n'inkuru na Claire Yakankundi.
Abo banyagihugu bo mu bice bitandukanye vy'intara ya Ruyigi bavuga ko bashimishwa n'urucanco rwa malaria.
Urucanco rwa malaria rumaze gutangora, rutuma abantu bagira amagara meza, bakamererwa neza, ukabona umwana hari ntangora, ari nawe umuntu akoze kwiyumva ati aha ndumva ko atangora. Nibaza ko vyo bavye.
Urucanco n'ukuri ruradukingira indwara ya malaria kubera iterwa n'ubushuhe bw'ino aha mu karere iwacu, kandi n'imibu ni myinshi cane vraiment.
Bagashikiriza ko mu gihe umuntu agwaye canke agwaza umwana iyo ndwara, hari ivyo batagishoboye gukora.
Mariya yatuma abantu batagira ibikorwa byiza by'iterambere kuvana n'uko nkuba ashaka kugenda gukora ukumva umenga urakomeye washika ukacuryama. Aho rero ibikorwa biba bihagaze cyangwa nk'akana wagode kumenga karakomeye kakaca kagwara uvuguye kwa muganga vya bikorwa byose bica bihagara.
Bakabona ko hari hagezwe n'uko imisegetera yosubirizwa imwimwe mu gihe bavuga ko basanzwe bakora n'ibindi bikorwa byo kwikingira iyo ndwara.
Nukuri ivyo kuryama mu misegetera baravyitaho cane, muga nta misegetera ubu baheruka kuronka. iyo bari bafise yaraheze kusamwa gukoresha uburyo bwo kuntu kujya ibashikire bizobafasha cyane kandi ibintu by'ibidenge bakora byevita bazibira ibyo bidengeri kugira bareke iyo mibu oyituza
yee birafise ntambwe cyane birafise ntambwe huko y'imisegeteri ibonetse urya mu wari ko kujya ntugushikira gica gituma amagara yawe amera neza mugabe ijya mibi gushikiye ko cyangwa nka hajya ahantu usanga haretse ibiziba gituma yami bikigwira rero iyo naho bisabye yuko nko kumvuka usanga hatabona yami bona bundi kuma yiyongera
inyigisho zirakenewe kuko umuntu aheza gukura ntaheza kwiga
naho biruko hatanguzwa tangwa ry'ugo rucanco mu ntara ya Bubanza mushikiranganje mu byajejwe harimo amagara y'abantu Didwin baradahana yari yibukije ko urucanco ruje rusahiriza izindi ngingo zo kwikingira indwara ya malaria
urucanco ntiruje gusubirira ibindi bikorwa twari dusanzwe dukora byo kurwanya indwara ya malaria ahubwo ruje gusahiriza izindi ngingo twari dusanzwe dukora nko gukoresha imisegetera gupompa amazu aho bikenewe kuvura gufasha abakimezi b'ubungenze kurwanya indwara ya malaria kubaha imiti ntibaje ku gipimo n'ibindi
uburere bw'ubuvuzi 2025 kuri 49 bugize igihugu cy'u Burundi nibwo bwaronkejwe ubwo rucanco ubwo nabwo bukabusanzwe buharugwamo ibitigiri byinshi by'abagwayi b'iyo ndwara nk'uko uwo mushikiranganji avyemeza uburere bw'ubuvuzi buri mu ntara 9 arizo Bubanza Cankuzo Cibitoke Karusi Kirundo Muyinga Ngozi Rutana na Ruyigi
hari kiraro kiriko kirubakwa n'umugwiza atunga kuruzi ntahangwa kizohuza amakarti ya Mutangano na Mutanga Sud ni mu gisagara ca Bujumbura bamwe banyagihugu bakaba bashima ivyo bikogwa bagasaba n'abandi bagwiza atunga gukora ibikogwa by'inyungu rusange nka benivyo mu ntwaro kugogo go muri karti ya Mutanga Sud bavuga ko basavye ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura ko kubera ico kiraro hoca haboneka igituro c'imiduga ziva mu gisagara ca Bujumbura hagati zigana muri ako gace ka Mugoboka ni muri Mutanga Sud bakamenyesha ko bakirindiriye inyishu ido nido kuri no nkuru na Diodone Niyanzigamiye
Ivyo bikorwa byo kubaka ikiraro kigiye guhuza amakarti ya Mutanga Noru na Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura bishimwe n'abo banyagihugu bavuga ko ari umugambi watunganijwe n'umugwiza atunga yitwa Joseph Nkundabagenzi bamenyesha ko mu gihe ibikorwa vyohera bizobafasha mu vy'imigenderanire hagati y'aba muri utwo duce nk'uko abavyigana
oya kare ntangira ibyo bukariha ntibabigombye kugira abantu boroherwa arabagoma kwigira hariya bica buke n'abandi bica bukiriye urumva ahantu ko uza bavuga ati ngomba kwica bukira aha urya ati barashaka kugira muri sinide ngo atsike ku kiraro aza gusura ayiguruka
Amande y'uwo mugambi w'ico kiraro abahaba bavuga ko uyo mugwiza atunga yatanguye gutunganya ibarabara ry'imigenderanire riva ku mugoboka wa mbere rikaja ku mugoboka wa kabiri ivyo nk'uko babivuga ribafasha mu kwiyunguruza na cane cane mu gihe indwara zadutse
kandi ribarabara ko deshuka ivyo riradufasha rwose na uvanye nk'umuzigo muri ico cyose nk'uvuye ahandi ha canke urwaye mu ijoro njye nage duhugwaye mu ijoro njye ngaho kwako ga santé de santé gatwe babura umunsi ibanga ngo ko ngenda kabiku kugenda nka taxi byonyine kandi kumanuka ya kuri muri sid kwaje umuntu taxi mutoreraho oshye ngabo kare wari na kugitari ya mugabise iki
abanya gihugu babona ko abagwiza atunga bagumiza amafaranga yabo mu mazi ukuziganya no kuguranana ataca ari karakora ngo yakoresha nabo mu bikorwa by'iterambere kugira ngo bizanire akarusha umunyagihugu
hako baguma yabitse kuri banka ataca ari karakora moto ubona je muto ndashikirwa niza ni tugore ngaha bakoze ibyo baratuje uraje nk'abakoze akoresha twebwe abato batu dushaturonka tuga turakura ajya nuko ntashoboye ikiye
mu ntwaro ku rwego rwo hasi bemeza ivyo bikorwa bahamagarira leta gushigikira mwe nabo bateza imbere igihugu bamenyesha ko kubera iryo terambere ririko riribonekeza muri ico gice basavye meri ya Bujumbura ko yobaye igituro c'imiduga vire mugoboka kugira ngo abaho boroherwe mu kwiyunguruza igisabo n'ubu bakirindiriye inyishu kuko amakuru twakuyaho abivuga ivyo bikorwa bikaba bimaze kiringo ca babo umwaka biharangurirwa bikaba bimaze gutwara amafaranga yaba miliyoni 500 mu mafaranga y'amarundi
Radio Indundi Culture
Kugihe c'isaha 12:25 amakuru twabateguye arabandanya Ubuserukizi bw'abarimyi bicaye mu Burundi burasaba ko uguteba guhemba abarimyi kuguma kwibonekeza kuri ico gitegwa njabukamazi kosozerwa mu myaka ya kino gihe wasoromye umurima wiwe arakaronka amafaranga atarinze gutama nk'uko bikorwa ku bindi bitegwa binashorerwa mu masoko yo mu Burundi Paul Manirakiza aserukira barimye mu gwego shingwa ntwaro mu ihinguriro gicayi hashikiriza ko ubabarimye baguma bashavuzwa n'iryo cegwa kimwe kubwiwe mu bituma hari abarimye bariko baraheba kurima ico gitegwa tumukurikiye
birakunda gushika kandi biraduca intege nk'abarimye kubera yuko twebwe iyo turiko turakorera icyayi haba kukibagara kugisoroma kugikata n'ibindi umukozi dukoresha tumuhemba amakashi uwo musa atahaye atahaye twebwe tugaca turindira ya mezi abiri ariko ayo mezi abiri bigashuka ugasanga ya mafaranga yitu ya ronse bigafata mbere ukwezi kugira gatatu hari n'igihe bifata ukwezi kugira kane rero bica bituma abarimye bacika inkokora bagacika intege ni nacyo gituma bamwe baca bahitamo kukijana ku wundi abari hafi kubera yuko ashobora guca bahemba hakiri kare ibyo rero turabishikiriza muri hotebe hari igihe bitora umuti n'ikindi gihe biteba ariko bizateza kugenda uko bateza gukora ibishoboka byose bagatunganiriza umurimo ibyo byiwabo byo gushora byo kugira gute bakabirindira amafaranga adahari mu kigega cyabo bari bakwiye kwirondera muri banki zitandukanye nico gituma rero n'ubu dusaba utebe yuko itegeza guhindura ingendo ikagerageza korohereza abarimi bakareka kwidoga bakareka gushavura haba umugambi w'igihugu nyene ujejwe gukurikira mbo noneho narabonye yuko hariho komisiyo y'igihugu ijejwe gukurikirana igisata cy'icayi n'igisata cy'ikawa abo rero twarabashikirije amakenga yose dufise byaba ibyo by'ibiciro ibyo byo guteba guhemba no kuvuga yuko ibintu birakwiye gusubirwamo bigafata umurongo tukifuza rero yuko icayi naco nyene cyo bikintu cyifasha kigatera imbere kigatera zimbere n'abakirimo abakirima abagikoreramo twese tugatera imbere
umugambwe hanake na usaba ko burimye buriko burakomezwa mu gihugu bwo koregwa hashizwe imbere kuraba intara zikundamwo ibitegwe bicanke biriya gusumba ibindi kugira ubwo burimye bushikana abantu kwiterambere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi w'Imana windi turangije n'umukuru uyo mugambi yaroyize barica ko yerekanye ko abarimye bashobora kuguma bakenye kandi bararimye kubera ko umwimbu uboneka utama ari mwiza kurikira aroyize barica ko
ni kuvuga ko intara yose ibwirizwa kurima ibintu biba muri iyo ntara bimwe ubirimye ubona kuronka umwimbu munini cyane nk'ibi twavuga ngo abantu bose n'ibigori bijya tuvuga tuti sivyo akarorero ikoperative irimo abantu 50 barimye ibigori bimuri toni 4 toni 4 n'ibiro 400 bigwijije n'igihumbi n'amajana atatu ngo bariko barabaha ugabuye n'abantu 50 umwe wese usanga atwara amaheri 104 104 mu mezi atatu byo gutunga ni ukuvuga yuko na gahendo ntacyo biriko biramara karabona yuko inzara igumaho twe tuvuga tuti niba intara ya Cibitoke haba imyembe uko ufise ahantu ushobora kurima imyembe 200 irimira imyembe gusa mu rumonge niwe ufise aho urima mandarine rimi mandarine gusa igiti cy'umwembe ubu kigeze ku 170 warimye ibiti 200 ufise miliyoni 140 ku mwaka naho uburi mugi ntayo ujya mu mari uzogenda gusuma ibiharage ku babirimye ahandi tuvuga tuti niba hariya za makamba haba imyumbati nari imyumbati gusa reka kuvuga imyumbati n'ibiharage reka kuvuga rero tuvuga tuti aho haba icyo kintu aho cyo bigenda nina byiza duce tuhashya n'ihinguriro ihingura ibyo bintu abantu barimo
urunani rw'amashirahamwe y'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu FNCS rurashima ingingo iri mu nteguro y'itegeko risubira mu itegeko rigenga abaganga mu Burundi y'ikiringo co kwimenyereza kiri hagati y'amezi 6 na 12 canke inyigisho ku baganga bavuye kwiga hanze nkurongoye ngo runani Merance ya Kizimana abona ariko ko ivyo vyovana naho yoba yize bivanye n'intunganyo y'ivyigwa tumukurikire
gufata umuganga yize hanze kugira ngo abanze atangure gukora abanze yimenyereze kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 12 biravana n'ahantu aba yagiye kwiga kuko hariho nk'ahantu usanga ibyo biga bihuye n'ivyo ngaha mu Burundi basanzwe bigisha programme de formation ngaha mu Burundi mu gihe bihuye bakiga bimwe n'amastage bakagira hamwe ntibiba bikwiye gose ko barinda gusubiramo mu gihe babaje bazanye impamyabushobozi mugabo hariho n'abandi hariho nk'ibihugu bagenda kwigamwo uravye ivyo bize uravye n'ubuhinga zanye ugasanga buri munsi cyane y'umuntu wabayize ngaha mu Burundi ivyo ni ngombwa kugira ngo azakora akazi neza azakore nkuko abasanzwe bakurikiranye ivyigwa ngaha mu Burundi nabo basanzwe bakora ni ngombwa yuko uwo muntu bo mushira ku rugero kw'abandi kugira ngo umwene gihugu ari karavugwa abane gihugu bavugwa bavugwe cyo kimwe kuko kuba ari kugira ngo amagara y'abene gihugu atunganywe neza kiretse ngaha mu Burundi niho bitari bihari naye handi mu bindi bihugu byose birahari kuko imbere yuko ukora barabanza bagapima bakaraba urugero ufise bw'ubumenyi muri ivyo bijanye no kuvura hanyuma bakakwemerera ugaheza ukavura
Radio Indoni Culture avuga mu ijoro
Nkuko muvyumvise no mwanya w'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tuza kuvuga ku rukino bita kickboxing no rukino rwatanguye gukinwa mu Burundi kuva mu mwaka w'2024 ariko ubwo rukino sugurusi rushasha ku isi kuko rumaze imyaka 75 rutanguye idonido kuri no nkuru na Alice Ndayizeye
Urukino rwa kickboxing ni urukino rwo guterana ingumu n'umugere ku bwa Yves Ntirenganya arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa Wushu ririmo na kickboxing arasigura inkomoko yago
kickboxing navuga ni ijambo riri mu cyongereza uvuze ingumu n'umugere no guterana ingumu n'umugere rero ni umukino watanguye navuga mu myaka y'1950 muri Etats-Unis no muri Japan ariko ntigwaje kubera ari style nshasha ivuye muri culture y'igihugu iki cyane kijya rwaje ruhuza ama style menshi ubwoko bwinshi bw'imigwano turavye no vuga nka ukungena abashinwa bagwana ukungena abayapani bagwana hari benshi biyumvira ko kickboxing yavuye muri Thailand bivanye no kungene nabo bafise ubwoko bwabo kugwana bita Thai box Thai box rero nayo ni imwe novuga ma forme ya kickboxing yatanguye mbere ariko abantu bashoboye guhuza iyo mikino yose bakagira n'ama competition yari America mu Buyapani
kubazi kickboxing bacha babona ingwano z'uwitwa Van Damme aha Yves Ntirenganya arasigura ico kickboxing itandukaniye ko na box
iyo umuntu avuze box acha bona nyene boxing nyene ingumu tumenyereye ariko ushize ko kajya kajambo kickboxing bica bitwara nyene ingumu n'umugere
Mu mwaka w'2024 rero nihishira hamwe rya Wushu ryo mu Burundi ryatanguze iganwa rya mbere rya kickboxing ubona kugorukino ruteranye uburyo bwose bwo kugwana nkuko Yves Ntirenganya abandanya bisigura
iyi kickboxing rero abakina karate abakina judo abakina taekwondo abakina n'ibiki byose ni umukino mwiza kuri bo kuko nabo bakoresha uravye na taekwondo ikoresha amaguru cyane kandi kickboxing iravyemera abakina boxe anglaise bajya badakoresha amaguru abasigaye ko nabo bakoresha n'amaguru ni bijya nyene bakora ni jab uppercut crochet nabo barabizi amateme bacha bayumva cyane abasigaye ko bakoresha front kick side kick amaguru gusa no kuyongera ko gusa navyo barashobora swat bakeneye barashobora kuza cyane bakaraba abandi bakuca bakabigisha me hageze competition tournoi iki bakaza hamwe twese tugateza imbere urukino
nkuko inkino zose zigira amategeko zigenga urukino rwa kickboxing nago ruragira amategeko arugenga mu gihe cy'amahiganwa ingene gwifashe hano mu Burundi ibyo tuzobigaruka ku butaha
arakoze mugenzi wacu Alice Ndayizeye kugiye cy'isaha 12:34 rino ngaha turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese marame ya tezabiri shimire na Kofi Olivier Rubere intware yafashe mu hinga bw'ivyuma amakuru mayo komeye ashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze